tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Ingingo nkuru zigize amakuru yacu yo kuri uno mugoroba. Mu gihugu cy'u Rwanda, imvura ivanze n'imiyaga yavanye mu byabo imiryango y'ababa ijana iba mu murenge wa Bushekeri turi mu karere ka Nyamasheke.
Twabaye impunzi, nta kintu dufite, nta na gitoya, nta n'ahandi ho kujya. Bakanatubwira ngo urava hakagenda ubwo bufasha ntazawubona. Iyo Leta kwitureberera yaturetse tukajya mu giturage tugacumbikayo, bakadukurikirana turiyo, niba araho kuba bakazatujyana, ariko turi kurya.
Aba ni bamwe mu banyagihugu babaye barashigwa mu masengero no mu mihana itabomaguritse Nyamasheke. Muri make kandi, ishirahamwe rijeje gufashanya hagati y'igihugu c'Ubudagi n'amakungu jeyizede mu mpfunyapfunyo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuno mwaka rizo kugara burundu mu Burundi yakoreramwo kuva mu mwaka w'1975. Impamvu murayumva handi hatu. Mu Burusiya, abana indwi n'umwigisha wabo baguye mu gitero witwaje ibirwanisho yagavye ku ishuri ryabo. Ayo makuru yose duce ku masonga arimwo nayerekeye president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bucarahirira manda ya gatandatu. Turayarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ageze hugeni no ku isi, turahera muri Kenya ho ico gihugu cahagaritse ingendo z'indege zacu muri Somalia. Ninyuma y'iminsi mike ivyo bihugu bisubiye kugiranira imigenderanire yari yarahagaze. Oriane Tangishaka nibyo aje kutubwira.
Igihugu cha Kenya cahagaritse uruja n'uruza rw'indege hagati yacu na Somalia iminsi mike inyuma yaho ivyo bihugu bisubiye kunga imigenderanire. Igihugu cha KCAA kijejwe uruja n'uruza rw'indege muri Kenya casohoye itangazo rivuga ko uruja n'uruza rw'indege hagati y'ivyo bihugu rwahagaritswe, kiretse indege za ONU zijejwe gutabara imbabare. Ivyo vyavuzwe n'umutegetsi muri leta ya Somalia atashimye kuvuga amazina yiwe kubera atari yahawe uburenganzira bwo kuvugisha ibimenyesha makuru. Iryo tegeko rigiye mu ngiro guhera uno wa kabiri tariki 11 gushika itariki 9 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ikigo KCAA ntikiratangaza impamvu cafashe iyo ngingo yamara bibaye inyuma yaho Somalia cari giherutse gusohora ingingo ihagarika indege zose zitwara imizigo y'igitegwa kiyayura ubwenge cha kati gikoreshwa cyane muri Somalia. Iyo ngingo yafashwe n'igihugu cha Kenya ije gusubiza inyuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yasaniye ariko iteri ntambwe. Mu mwaka wa 2020 igihugu cha Somalia cahagaritse imigenderanire na Kenya, cagiriza icyo gihugu kukirengera akarimbi no kwivanga muri politike yacu mpuzamakungu.
Itero cuwitwaje ibirwanisho ku ishuri riri mu gisagara citwa Kazana mu Burusiya cahitanye abana indwi n'umwigisha umwe. Fide Niyongabo hari abagikomerekeyemo.
Abandi bantu 27 bajanywe mu bitaro, harimo abana 18, batandatu muri bo baremvye bikomeye. Amasanamu yashikijwe n'amateleviziyo yo mu Burusiya yerekanye abana bariko bahunga inyubakwa bigiramwo. Se habaniha zitari nke zatonze kugwinjiriro rw'inyubakwa z'ishure inyuma y'ico gitero, mugihe igipolisi caziriye amayira yose arijako. Itangazamakuru ry'Uburusiya rimenyesha ko mu gihe bamwe mu banyeshure bashoboye guhunga, abandi bafatiwe imbere mu nyubakwa igihe ico gitero caba. Abanyeshure bose barokotse bashoboye kuvurirwa mu bitaro biri hafi yaho, ari naho imiryango yabo yaje kubakirira. Abategetsi bamenyesheje ko wakoze icyo gitero afite imyaka 19 yahagaritswe, igipolisi kikaba cuguritohoza kuvyabaye. Bamenyesha ko izindi ngingo zereke mutekano zaciye zifatwa buno nyene mu mashure yose mu gisagara cha Kazan. Icyo gisagara kiri ku birometero 70 mu seruko bw'umugwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Abategetsi ba Republika ya Tatarstan ivise umugwa mukuru Kazan batangaje kandi umunsi w'icyunamo ejo kwa gatatu mu ntumbero yo kwibuka abahitanywe n'icyo gitero. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yifatanije n'imiryango y'abahitanywe n'igitero cy'uno munsi kwa kabiri, yategetse leta kubafasha mu buryo bwose bukenewe.
Fidel abandaniriza ko n'ivyabimukira batari bake bashitse mu izinga rya Malta nyuma yo gutabarwa mu bahari Mediterranee.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati muri iryo zinga bwamenyesheje ko igikorwa cyo gutabara cyakozwe n'ubwato bw'inteko za leta zigenzura imbibi zo mu mazi yamara nta birenga ubwo bushikiranganji bwatangaje. Izinga rya Malta ntiryahurumbiwe cyane n'ibitegeri binini vy'abimukira nk'uko vyabaye mu bindi bice byo mu bahari Mediterranee. Mu mpera z'indwi irangiye abimukira 2000 barashitse mu izinga rya Lampedusa yegukira Ubutaliyano. Raporo yasohowe n'urwego rw'umuryango w'Uburaya rujejwe kugwanya kuborezi gufa abantu hamwe n'inyifata ityo z'agateka kikiremwa muntu yaranebaguye kugenda abimukira abafatwa mu bibanza bapfungiwemo mu izinga rya Malta. Iyo raporo yaragije leta ko irenga ku mategeko mpuzamakungu n'imico hamwe n'imigenzo y'akarere k'Uburaya. Iyo raporo yasohowe inyuma y'uko abaserukira umuryango w'Uburaya bagendeye Malta mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2020 imenyesha ko yasanze abimukira bari bagiwe mu kiringo cy'amezi n'amezi bapfunzwe mu buryo butyoza agateka ka muntu hamagara yaba atitabwaho bihagije. Abategetsi ba Malta bo bavuga ko bakurikiza amategeko mpuzamakungu mu buryo batabara bakongera bakitaho abimukira.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezo hirya no ku isi baduteguriye bakabaje kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya tuca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere tuyahera muri Uganda hejo bukera president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni arahirira manda yiwe ya gatandatu. Mu bategetsi bakarere bamaze gushika muri Uganda harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaciye mu mabarabara atandukanye mu rwa mukuru Kampala asanga umutekano wakajijwe. Reka tubwire imyiteguro yindi aho yayisanze igeze.
Buri gikenewe cyateguwe igisigaye ni isaha n'umunota perezida Museveni umaze kubutegetsa imyaka 35 azaba arahira nyuma yuko byemejwe ko ari we watsinze amatora yabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka n'ibice 58% atsinda abandi bakandida 9. Azaba arahirira gutegeka indi manda y'imyaka 5 izarangira ategetse Uganda imyaka 40. Inzego zishinzwe umutekano zimaze igihe zitoza RCC ku kibuga cyitiriwe ubwigenge cya Kororo ari naho uyu muhango uza kubera kuri uyu wa gatatu. Indege z'intambara nazo zimaze igihe zizenguruka ikirere byatumye bamwe bavuga ko zibakura imitima kubera urusaku zitera. Nubwo iyi mitegurire imanyije hari bamwe badashaka ko uyu muhango uba ku buryo bashobora guteza umutekano muke nk'uko bivugwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ni muri urwo rwego ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bitwaje intwaro hamwe n'imodoka z'intambara zikoreye imbunda za rutura byakikije umujyi wa Kampala n'inkengero zawo. Ibi kandi birakurikira igotwa ry'ingo z'abanyapolitike babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu aribo Robert Chaguranyi uzwi cyane nka Bobi Wine wahanganye na perezida Museveni mu matora aheruka n'urwakiza Besigye wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa 2016. Igisirikare gikeka ko aba banyapolitike bombi bafite abayoboke bashobora guteza umutekano muke bityo ibikorwa byo kubakumirira mu ngo zabo ngo nibyo kubabuza kugira uwo babonana nawe mu gucura umugambi wo guteza imvururu mu gihugu nk'uko Colonel Deo Akiki wungirije umuvugizi w'igisirikare yabitangarije abanyamakuru.
With the help of several intelligence-led operations that are going on together with the Uganda police force,
dukurikije amakuru y'ubutasi n'ibikorwa dufatanyije n'igipolisi turimo kugenda tumenya amakuru y'abashaka guteza umutekano muke akaba twashyizeho uburyo bushoboka bwose bwo kwirinda kugira ngo abo bose bafite uwo mugambi mubisha batawugeraho. Polisi y'igihugu yivuga ko yamenye umugambi wa bwana Bobi Wine wo gutegura ibindi bikorwa byo kurahira nkaho ariwe mukuru w'igihugu watowe. Aha umuvugizi wa polisi Fred Enanga ari yama uzitabiryo rahira kuko ngo azaba yisha amategeko.
Any judicial officer
ati umunyamategeko wese nabo bose bateguye umuhango gukora irindirahizwa ritari rya Perezida Museveni kimwe n'abanyamakuru baza kubitangaza babe biteguye guhangana n'amategeko kuko ibyo ni ibikorwa binyuranyije n'amategeko by'agasuzuguro kandi bingana no guhirika ubutegetsi ku ngufu. Nyamara ariko ibi ishaka rya Bobi Wine NUP rivuga ko ari amakuru y'ibinyoma. Basanga Bobi Wine ari we watsinze amatora ko ibyabaye ari kumwambura intsinzi. Kuri bo irahira rya Museveni ngo ni kimwe no gufata ubutegetsi ku ngufu.
So whenever they want to make money, these big bosses in police,
ati iy'abakuru mu gisirikare n'igipolisi bishakira amafaranga bahimba amakuru ko Bobi Wine ateganya gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ariko nabo bazi neza ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aherutse. None barimo guhimba ayo makuru y'ibinyoma kuko bazi neza ko ari byo Museveni ashaka kumva kugira ngo abari kurira amafaranga yose bishakira babesha ngo bari mu bikorwa byo guhagarika Bobi Wine kugira ngo atarahizwa.
That's Museveni's focus.
Uwo yari Joel Senyonyi, umuvugizi w'ishaka rya Bobi Wine. Nibutse ko ibyavuye mu matora bitavugwaho rumwe na bose muri Uganda. Amashyirahamwe yayagenzuye nayo yabaye imbere mu gihugu no hanze nayo yavuze ko yabayemo uburiganya bwinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi nabo bavuga ko batemera ibyavuye muri ayo matora kuko ngo byabayemo imvururu zahitanye abatari bake, ndetse ibyo bihugu byatangiye no gufatira ibihano bamwe mu bayagizemo uruhare. Hagati aho igipolisi kinavuga ko kirimo gukora iperereza ku bantu barimo kugenda baturitse ibisasu hirya no hino mu mujyi wa Kampala aho bibasira inyubakwa n'imodoka bya leta. Mu ijoro ryakeye ibyo bisasu byaturikiye ahantu habiri, kimwe cyatewe ku modoka y'uwahoze ari intumwa ya perezida mu ntara ya Jinja, nk'uko igipolisi cyabitangaje mu kigeranyo cyasohoye kivuga ko ari umwe mu migambi yo gushaka kuburizamo umuhango w'iyahizwa rya perezida Museveni. Abayobozi bagera kuri 20 bo muri Afurika no hanze yayo nibo batumwe mu muhango kuri uyu wa gatatu. Ubwijwi rya Amerika ryateguraga inkuru hari abari bamaze kugera mu gihugu barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Vice Perezida wa Sudani hamwe na Muhammad Abdulahi Muhammad wa Somalia. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, igihugu kimaze iminsi kidafitanye umubano mwiza na Uganda, nawe ari mu batumwe muri uyu muhango, akaba bitaramenyekana niba azawitabira ku giti cye cyangwa se akohereza intumwa. Isoko y'ijwi rya Amerika yegereye ubutegetsi mu Rwanda yatubwiye ko bashidikanya ko Perezida Kagame azitabira iryo rahira, ariko ikemeza ko u Rwanda ruzahagararirwa. Muri iyi minsi ishize mu mihango nk'iyo yabaye mu bindi bihugu, u Rwanda rwagiye ruhagararirwa na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Abandi bategetsi bategerejwe i Kampala kuri uyu mugoroba barimo wa Ghana, Zimbabwe, Guinea na Vice Perezida wa Nigeria Ignatius Sibahizi. Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze. Nari nabiciye ku masonga nk'itangura ishyirahamwe rijejwe gufashanya hagati y'igihugu cy'u Burundi n'amakungu JZD mu mfunyafunyo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu rizokugara Burundi mu Burundi. Ibindi kuri nkuru tubibaza umenyeshamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Kubw'isoko riri hafi y'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi, ingingo yafashwe n'icyicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe kiri Bonn. Iyo ngingo iraha ibihugu byose byo ku isi aho ibijyanye n'intwaro rusange bitubahirijwe neza, niko iryo soko risigura. Ayo makuru anemezwa kandi n'indi soko ryegereye ubuserukizi bw'umwe bwa Burayi Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi. JZD ifasha cyane cyane mu migambi y'ukwiragiza amazi meza, kandi nayo ifasha cyane ishyirahamwe JDZO rimwe rudende rya leta ritanga umuyaga nkuba n'amazi. Kubw'abakozi bahembwa n'iyo migambi baramaze kumenyeshwa ko inyuma y'iwa 30 ukwezi kwa gatandatu kuza ibikorwa bizoba byahagaze. Igice kinini cy'abakozi bo mu mugambi Proseco ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe JZD nta kazi bafise kuva kwa 31 ukwezi kwa 12/2020. Kuva mu kwa mbere 2021 naho abakozi bake nibo basigaye bakaba bariko baramarira ibikorwa bya nyuma byo muri uwo mugambi. Ni kumwe mu bakora muri uwo mugambi wo kwiragiza amazi meza mu bigwati bito bito. Umugambi ufashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe y'igihugu cy'u Budagi yemereye ijwi rya Amerika. Ariko ubuseruka igihugu cy'u Budagi mu Burundi yavuga ko ari ibihuha
de ce rumeur, donc la GIZ va pas fermer ses portes.
Je ne sais pas. yabwo na leta y'u Burundi hamwe n'igipolisi cy'icyo gihugu bivuye ku itorwa ritahurijwe ko ryanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Imigambi n'amaprogramu akora mu bijanye no kwisununura k'ubuzima bw'abanyagihugu no kubateza imbere niyo yabandanije ibikorwa byayo. Kuva mu mwaka w'2005 JZD ikorera mu gisata cy'amazi n'isuku mu Burundi, ikaba yanafashije cyane mu bikorwa byo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hafi iterambere ry'abanyagihugu mu mitumba, hatibagiwe ukunagura gisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane mu mugambi wo gushoboza abakenyezi gutandukanya imbyaro. Hejuru y'ibi rishyira hamwe rijeje gufashanya k'ubudagi n'amakungu byanafasha riri kumwe n'ibindi bihugu bya Buraya mu bijanye n'igisata cy'itunganywa ry'amatongo hamwe no kugwanya urucuruzwa rwa magendo urw'ubutare. Turetse abakozi bo mu migambi itandukanye ishyirahamwe JZD ryakoresha abakozi baba bijana b'Abarundi. Kugeza ubu leta ya Burundi ntiratangaza n'ibimaze kumenyeshwa ingingo. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge, reka tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda. Havugwa imiryango ya baba ijana yavanywe mu vyabo n'imvura ivanze n'imiyaga yibasiye abanyagihugu mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Bamwe muri abo banyagihugu ubu babaye baracumbikirwa amasengero, abandi nabo bajanwa mu babanyi ahari amazu atabomotse. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Hano duhagaze gutya harimo inzu yaburanye n'amadafari n'amabati n'imyenda ku
namuntu wari gutabara nawe kuko twabibonaga bakirukanka.
Ni bamwe mu bari batuye mu midugudu ya Kagarama na Buhembe yo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Ahaho zingo zabo ntiwamenya ko zahigeze. Izigera hafi kuri 40 zarenzweho n'igitaka cyamanuwe n'inkangu yibasiye aho batuye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Izindi zisaga 70 nazo zangiritse ku buryo bitagishoboka ko zaturwamo.
Zari nka saa 12 tugiye kwatubona hano rwose haramanutse icyari ishyamba. Hano hari amazu atandatu ku muhanda yose twagiye kuba tubona yose aratebeye. Karakazi umubona hariya nayo nkagaze iruhande. Notabate se inzu ko zikuye zitebera ubu ziri kujya he? Ubwo urake twari kukwanye twifashe ku munwa.
Nk'iyo nzu y'umusirikare yari irahanga ko bita Mariamu niho abaturage bari bahungishirije ibintu kuko ari hejuru gutya kwibuye. Mwako ka mwanya ibyaturutse ruguru nta kantu namba akangaka na kamwe bigeze bakura musibye yuko bakuye mu buzima bwabo.
Bitewe n'ubukani inkangu yari ifite kuri bamwe no kumenya hahoze ari iwabo ni ukubanza gushishoza.
Ariko noneho ubwo icyambwiye aho inzu yanjye yageze nuko mpageze ngasanga nyine hari imyumbati yanjye byamanukanye ariko inzu nyine nyiyo hepfo kubera ikimenyetso nuko mbonye nyine hariho imbaho zishize vitanje.
Ngiye narinje nze gusura abakecuru n'abasaza kanze ntaba hari nyoberwa naho bari batuye.
Uretse inzu zisaga ijana ubu bitagishoboka ko zaturwamo, hegitari 12 z'imyaka y'abaturage nazo zagiye.
Ahangaha hari ikirima kinini cyashyirimo amateke yeze, harimo n'isoza zigiye kwera, hari no ku ruhande murimo w'ibijumba byose surabiruzi ntabyo nyine.
Ntago nagira nyumva ubusa, ntago nize mapima ariko hari hanini namaze gusoma inshuro eshatu. Gwara tumusenye mfuko munana. Gutya yo nsubiramo urutsuko byamanutse nakora mu 12. Umuse muri mubona nyine kumuzimeze. Nawe mwikwirebe. Ndi gutoragwa no mwikonde bako nashyira nagira gute narya tugaragara nyine tuko ibindi byose amazi yazire ibirenze.
Imibare twahawe n'inzego z'ibanza muri Nyamasheke igaragaza ko iki kiza cyakuye mu byaba baturage basaga 600. Umubare munini muri bo ubacumbikiye mu nsengero za hafaho. Biragaragara ko bahawe tumwe mu dukoresho twibanze turimo isahani, amasafuriya n'ibiryamirwa, ariko kandi ubuzima buracyabagoye.
Kuva mu gitondo numva ko abana bari kurira, mudufashe baduhe ibiryo niba batuzanye aha. Iyo tukiba mu giturage umuntu aba ari gufasha umuntu utaragize ikiza akaduha icyo kurya, ntabwo mba ngize isaha ntararya. Twabaye impunzi, nta kintu dufite, nta na gitoya, nta n'ahandi ho kujya. Bakanatubwira ngo urava hakagenda ubwo bufasha ntazawona. Iyo leta kwitureberera yaturetse tukajya mu giturage tugacumbikayo ko batuzi ko byasinyitse ko dutuye mu masibo tukajya mu mudugudu tukaba turi mu tugari n'umurenge bakadukurikirana turiyo. Niba ari aho kuba bakazatujyana, ariko turi kurya.
Kubanza badushakira nk'amacumbi, noneho nyuma y'amacumbi bakadushakira n'ikintu umuntu ashaka kuba yashyira mu nda kugira ngo umuntu buza bwendereye.
Bwana Philippe Habinshuti ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, ku murongo wa telefone yabwiye Ijwi rya Amerika ko aba baturage bakomeje gushakirwa ubufasha bw'ibanze burimo n'ibibatunga, nyuma hakazashaka uburyo batuzwa ahandi.
Ejo bagejejweho amafunguro nta kibazo cyabaye, n'uyu munsi bagiye kuyagezwaho kubera ko mvuze aracyari mu butabazi bwa vuba kandi bwihuse. Noneho ubwo wenda nyuma y'ejo nibwo dutangira kureba uburyo bagenerwa ubufasha butuma nabo ubwabo babasha kwirwanaho, mbese gukomeza kubaho badashyiriwe ibyo kurya bya buri munsi, ku buryo wenda ibyo bakeneye babiherewe icyarimwe bakaje babitunganya harangira akanya gutekerezwa no kurebwa igiri bukurwe mu buryo burambye kandi turaganira n'inzego z'ubuyobozi ziri hano n'inzego z'akarere n'inzego z'umurenge kugira ngo haboneke ahantu ahandi hantu abaturage bazaje guturwaho.
Inkangu yasenye aba baturage bo muri Nyamasheke ibaye mu gikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyaherukaga gutanga umuburo ko uku kwezi kwa gatanu kuzarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza hirya no hino mu gihugu. Inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kwitwararika no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'inzego zibifite mu nshingano. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Uno munsi igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021, imyaka 40 irarumanye umuririmbyi burangiranwa ku isi umuziki wa reggae Bob Marley yitavye Imana. Hari rero ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1981, Bob Marley avugwa ko ariwe yashize umuziki wa reggae ku ikarata y'isi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Innocent Muhuzi, umwe mu bakunzi ba nyakwigendera Bob Marley n'umuziki wiwe. Yatanguye avuga ingene yibuka imyaka 40 iheze Bob Marley yitabye Imana.
Kuyimbaza konyine nshoboye ko ndi impunzi no kumviriza umuziki wiwe no kusubira kumviriza asanzwe ndumviriza hafi iminsi yose. Ubwo bigihambaye cyane igihe cyose umuntu yumvirije umuziki wa Bob Marley niho abone ingene yari umuntu adasanzwe, kuko ibyo yavuze kuva mu ndirimbo ziwe za mbere yagize nko mu myaka ya 67 gutyo n'uno munsi bicari byo akarenganyo, gufata nabi abantu, kwica abantu, guteranya abantu n'icyifuzo cy'uko abantu bose bugira iteka bakagira no kwidegembya. Ibyo bintu urabye isi y'uno munsi ukaraba mbere n'abarundi urabona ko ari ibintu bikiri ngaho. Ni nacyo gituma n'uno munsi imyaka 40 imaze kurengana ku isi yose usanga Bob Marley bamwibuka, indirimbo ziwe bazumviriza, bazivuza. Mbere n'ejo bundi mwarabonye ko muri UNESCO reggae yabaye ibyo bita patrimoine universel. Reggae yashyizwe mu matunga y'isi yose ibyo bita patrimoine universel.
Yego.
Kubera ibyo byose reggae yerekana kirabona.
Ku bwanyu niwe mwibaza ko yashize umuziki wa reggae ku ikarata y'isi yose yawumenyekanishije ku isi nzima?
Yego, cyane siwe yahimbye umuziki wa reggae. Umuziki wa reggae siwe yahimbye namba, ariko niwe yatumye Bernard Jimmy Cliff, niwe watumye isi yose imenya umuziki. Araza n'abandi hanyuma ari batushi bari basanzwe baratanguranye ari batutse na Mighty Tutsi, kuko niwe yatanguye mbere iryo zina rya reggae aheruka gutwara u Rwanda na Covid cyo kimana bari wera bari batanguranye nawe nyirapfuye ejo bundi. Ni benshi baheruka gufa, ariko abo bantu bose bakiriwe inzira na Bob Marley cyane cyane na Jimmy Cliff kugira baronke kumenyekana ku isi, baronke gutera imbere. Bwabaye ku bwa Bob Marley yatumye reggae iba ikintu isi yose urumva, isi yose itega amatwi kandi kumva akamaro kayo ku buzima bw'abantu no ku buzima bw'ibihugu.
Ni kuki hari bamwe mu ntango batabona ko ari umuntu afise igihagararo gikomeye, bari abakuntu yambara ry'amishatsi iwe muri bya byumviro bya Rastafari? Ni kuki byafashe igihe abantu benshi kugira babone igihagararo ciwe n'amajambo avuga nyina n'amajambo azokwamaho avuga ibintu n'ibibazo by'amaho mu banyagihugu ku isi?
Njye natanguye gukora kuri televiziyo y'igihugu muri 1984, ikiganiro natanguye ko benshi baracibuka cyitwa Ode Radisson cyari cy'umuziki. N'igituma nakise Ode Radisson kwari kubera abarundi bumva igifaransa tunye kirundi igiswahili icyongereza ntibacumbi. Ituma navuga ni Ode Radisson kwari kugira ngerageze gukora ko abantu bumve ibyo abantu baba bariko baravuga mu ndirimbo zimwe zimwe, cyane cyane izo za reggae n'izo zari zinyuze byinshi ku mutima cyane, ko nanjye ko zirimo ubutumwa buhambaye. Mugabo urabona ko hariho ubwo rukuta rw'ururimi abantu batumva. Icyo gihe rero nshira ko Bob Marley naragira ibibazo, kuko hariho abantu batelefona, hariho abandi bavuga ngo kirya kintu cy'ibishatsi bimeze kuriya n'ibihuzo byatagutse mu mushira ko ntidushaka kukibona etsetera. Kwari kutamenya, kwari kutamenya. Njyewe uri umunsi ndabirabye imbura amakungu yose n'abarundi bose Bob Marley baratebye bakamenya icyo arimo, baratebye bakamenya icyo muri ziriya ndirimbo ziwe, numva bimpembaye cyane. Kandi icyo gihe nategerezwa gufunga amatwi ngo sinumbi singire kumabwire bavuye bashaka kumubona batebye bakamukunda bakamenya ibyo akora kuri akuntu iriya mishasizi kuri akwambara ibintu bisanzwe ni filosofi mu buryo bwo kuraba ubuzima kuvuga ati nimukangwe n'ibintu biyagayaga nimukangwe no kwambara ukucanka kuriya gutunga kugendera mu modoka hamba indi biki oya jambe ubuzima si ibyambe ubuzima no gutekanirwa no kugira amahoro n'urukundo n'abandi
yego
n'ukumvikana n'abandi bantu burya n'icyo baba bariko baravuga
murabona iragigiwe n'ibyo yavuze ni ibintu bizokwamaho bizokwama byerekane ibiba mu bantu muri societe
igihe cyose hazoba hari abantu bakandamizwa bafatwa nabi bakenye bishwe n'inzara badashobora kuronka aho baba rege uzowisangaho mu majambo make ni ibyo ku isi hazoba hakiriho abantu bahonyowe ku izosi bafashwe nabi bariko barahangayika uzosanga regiriho
murakoze cyane
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twabitanguye ku munsi wejo tugiye kuza turabashikiriza imyiteguro y'irushanwa ry'umukino w'intoki basketball uzohuza ama equipe 12 akomeye yo muri Afrika iyo mikino izobera ku murwa mukuru Rwanda I Kigali azari guhera kuno wa mungu mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda azokurikirana iryo rushanwa ryose kuva rigitangura gushika rihere reka kuno munsi atubwire uko equipe y'u Rwanda de Patriots ihagaze
Mu gihe habura iminsi ibarirwa ku ntoki ngo ikiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Basketball Africa League gitangire ijwi rya Amerika ryahisemo kunyuza amaso mu makipe azaseruka uko ari 12 muri aka kanya tugiye gutangira ku ikipe ya Patriots yo mu Rwanda ari naho hazabera ibirori bya Basketball bizamara ibyumweru bibiri guhera kuri iki cyumweru ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa gatanu iyi kipe yavutse mu mwaka wa 2014 ishinzwe n'abantu bishyize hamwe kubera urukundo bari bafitiye umukino wa Basketball Patriots Basketball Club mu gukura kwayo yaravumbutse uko mu myaka 7 gusa imaze ivutse imaze kwegukana ibikombe bitanu bya shampiyona mu gushakisha itike yo kwitabira irushanwa rya bar Patriot nayo yanyuze mu kayunguruzo kuko yagombye guhatana mu makipe 31 yo hirya no hino muri Afrika yarwaniraga imyanya 6 kugira ngo yiyongere ku yandi makipe 6 y'ibikonyozi akomoka mu bihugu 6 byagenewe bitako ry'umutware mu kwitegura bar abakinnyi b'abanyarwanda bo muri iyi kipe bamaze igihe kirenga ukwezi bari hamwe bayobowe n'umutoza mushya umunyamerika Alan Major uyu mugabo w'imyaka 52 y'amavuko akomeje gutyaza abo bakinnyi ari nako ategereje kongeramo abandi bakinnyi bane b'abanyamahanga nk'uko abyemererwa n'amategeko agenga iri rushanwa rya bar avuga ko ikipe ishobora kongeramo abakinnyi bane batarabere igihugu kandi muri abo banyamahanga abakomoka ku mugabane wa Afurika ntibarenga babiri Alan Major avuga ko abo basore bane bageze I Kigali bakaba bategereje gusohoka mu kato ko kwirinda virusi ya corona bakabona gusanga bagenzi babo izo nkingi za mwamba Patriot yitabaje ni umunyakenya Tom Wamukota Prince Ibe ufite ubwenegihugu bwa Nigeria n'Ubwongereza n'umunyamerika Brandon Costina warusanzwe akinira ikipe yitwa Santeros de Aguada yo muri Puerto Rico mu birwa bya Caraïbe by'akarusho ikipe ya Patriot iziyambaza ikirangirire muri muzika y'umunjyana ya rap umunyamerika Lamar Jermaine Cole ariwe J. Cole mu izina ry'ubwamamare uyu mugabo w'imyaka 33 ntabwo aziyambazwa ngo aririmbe ahubwo azajya mu kibuga nk'umukinnyi udashidikanywaho ugomba gufasha bagenzi be gushaka intsinzi twumve umutoza wa Patriot Alan Major
to be a regular guy
iyo nkuru ni impamo ntabwo ari ukubeshya kuko arazadukinira twiteguye kumwifashisha mu mikino inyuranye Patriot izakina muri rushanwa rya bari ntabwo bisubirwaho rero aka kanya aracyari mu kato hano I Kigali iminsi yagenwa n'amategeko ngo umuntu aba arangije akato iri hafi no kurangira kandi nta n'ikibazo gihari kuko abo bakinnyi bacu bose bavuye hanze nta n'ubwandu bafite ko rero afite inyota yo kudufasha niyo gahunda ihari afite ubushake bwo kwitanga ubundi yarangiza akaryoherwa na basket nk'uko yayikinye kera mu gihe kitari gito usibye abo bakinnyi b'abanyamahanga ba Patriot tumaze kuvuga urutonde rw'abasore b'abanyarwanda b'ikipe rugizwe n'abakinnyi 10 aribo Aristide Mugabe ari nawe kapiteni Jean Paul Ndori Eric Ajeguhakwa Sano Gasana Leonard Itayezu Kenneth Gasana Jedone Ndizeye Steve Agumintwari Cedar Sagamba tutibagiwe Jean Jacques Wilson shobozwa byose n'umukiza Eric Claude Munyandinda I Kigali
A kuri no ngaduce dusozera makuru yo kuri no mugoroba dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumenaje Diane ninahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema yashizwe hamwe na Fatuma Limasikalala twemye ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.